mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miliweneza nchuti mutangu ino nguishasha amulikume na atuwe. Mnisi wa chumi numunani jugi Amerikari Samira ni Washington DC. Mukirundi no mukinyarwanda mulikume na Joediani na Hazui. Dongo ibigani uvzino mnani.
Urasanga abarimu barongeka kwigisha ku birometero 15 ingaruka yavyo nayo nimbi cyane nko mu biro by'imvura birashobora gushika yuko imisi bataje kwigisha iba myinshi canke umwanya bacegwa kubera imvura kubera bataronso umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane
no muhinga mu bijanye n'indero Joseph Ndayisaba yigeze kuba umushikiranganje w'indero mu Burundi akabasanzwe anigisha kuri kaminuza y'i Burundi avuga ko igikorwa cyo guhindurira abigisha amashure basanzwe baranguramwo imirimo yabo kititondewe gishobora gutuma umwimbo w'abana usubira inyuma. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko mukanya mugume ku maradio yanyu. Ariko imbere y'ukugaruka ku idoni do iyo nkuru nce ku masonga n'izindi ndabafitiye mbanze ndabwire muri make ko abasirikare bashika kuri 18 bakoresha mu ry'umwe bwa Afrika muri Somalia AMISOM barayi baguye mutego watezwe n'abarwanyi ba Al Shabab mu ntara ya Lawashabel nkuko vyatangajwe ku ijwi rya Amerika n'abategetsi ico kimwe n'abajejwe umutekano muri Somalia. Ico gitero cabereye ku birometero bishika ku 120 uja mu manuko bwa Mogadisho caje kigana imiduga ijejwe gutwara ibikoresho ishika kuri 24 mu gisagara ca Bulo Marwe yarimo n'abasirikare b'Uganda. Umuhari Al Shabab wemeza ko abasirikare 39 aribo baguye muri ico gitero wari yitiriye ico gitero yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko ico gitero atari ico iyo miduga rero nkuko narinda ico murantunga yamara abategetsi mu gisirikare bavuga ko ico gitigire gitangwa n'umugwi Al Shabab atari ico iyo miduga yarimo abasirikare baturukanye ni mu gihugu c'Uganda bakorera AMISOM. Ico gitero cabaye inyuma y'umunsi umwe abategetsi b'ishami ry'umwe bwa Afrika hamwe n'abasomalia bari bamaze iminsi 5 mu nama mu ntumbero yo kuganira ku byo inteko za AMISOM zoherekana igikorwa c'umutekano n'abasirikare ba leta ya Somalia. Perezida Vladimir Putin wa Urusiya yatangaje ko abakozi bakorera ibiro biserukira leta z'umwe za Amerika mu Urusiya bashika ku 755 bategerezwa kuva ku butaka bw'u Burusiya kubera ibihano Amerika iheruka gufatira u Burusiya. Ivyo bihano vyafatiwe igihugu cy'u Burusiya bivuye ko Amerika ibwagiriza ko bwivanze matora y'umukuru w'igihugu yabaye mwaka uheze mu ntumbero yo gufasha perezida ahari Donald Trump kugira atsinda ayo matora. Perezida Putin yavugiye kuri televiziyo y'u Burusiya ko ivyo biro vy'userukira Amerika mu Rusiya bikoramwe abantu barenga igihumbi yamara ku ico gitigiri c'abashika ku 755 bategerezwa guhagarika ibikorwa vyabo muri ico gihugu. Perezida Vladimir Putin yavuze kandi ko Rusiya bushobora kuzofatira izindi ngingo Amerika bivuye ku ngingo zafashwe ni namashinga mateka zijanye no gufatira ibindi bihano mu Rusiya yamara ko muri uno mwanya atavyo yemera. Muri Venezuela amatora yabaye kuri no y'Imana y'inamashinga mateka nshasha igizwe n'abantu 5545 bategekanya gushiraho ibwirizwa nshingiro rishasha yaranzwe n'ubwicanyi imyirekano n'intureka. Abantu 9 nibo basize ubuzima muri zo ntureka kuva ku munsi wa gatanu gushika ubu abarenga ku 220 nibo baharugwa ko bahitanywe n'izo ntureka kuva mu mezi 4 aheze. Mu bahitanywe n'izo ntureka harimo umushingwa manza Jose Felix Pineda w'imyaka 39 yiciwe mu nzu iwe ku mugoroba wo ku wa gatandatu. Kuri no w'Imana abapolisi 4 barakomerekeye muri izo ntureka mu gihe hategwa igisasu ku miduga y'abapolisi bari ngaho. Perezida Nicolas Maduro wa Venezuela yari yatangaje ko umuntu wese ahirahira akadurumbanya ayo matora ashobora kuzokatirwa umunyororo w'imyaka 10. Yamara ibanza bitari bike vyari vyategekanije kuberamwo ayo matora nta bantu babitonzemwo. Ivyigwa vyakozwe vyerekana ko 70% vy'abanyagihugu ba Venezuela batemera ayo matora. radio juki amerika mutukumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 kwari mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwari mu gihugu cy'u Rwanda naho twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet yacu ari uwezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rubuga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
Hanyumuntara
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyumuntara
Nakajyo ijuje Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose.
Hanyumuntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara mu gihe hasigaye iminsi ne gusangwa amatora atanguye mu gihugu cy'u Rwanda abakandida barabandanya iniyamamazo ivugwamo cyane ibijanye no kuduza ubutunzi hamwe n'iterambere Frank Habineza umukandida w'umugambwe Parti Vert amenyesha ko azogabanya amakori ku bakene akongera agafasha abadandaza bato bato batazwi n'amategeko Kuno w'Imana aho yari mu manuko bw'igihugu Habineza yavuze kandi ko azogerageza uburyo agabanya ubushomeri akaduza ubutunzi ni mu gihe mu kwezi kwa gatanu ikigo kijejwe gukora ivyigwa mu gihugu cyari cyatangaje ko ukura kazi mu Rwanda biharugwa ku bice 13 n'ibice 2% ku munsi wa gatandatu Perezida Paul Kagame umukandida w'umugambwe FPR yagendeye mu burengero bw'igihugu naho akabari ahari uburera turaza kubigaruka ko makuru yacu Yohani nyuma ariko kuri uwo munsi wa gatandatu yabwiye isinzi ryari ryamwitabye ko umugambi afise w'iterambere atanumwe uzosiga inyuma yabwiye kandi abari aho ko inyuma ya jenoside yabaye haraheze imyaka 23 bashize ingufu ku gusanura igihugu muri uwo mwanya umukandida Philippe nawe Mpayimana atamugambwe aserukira aho yariko ariyamamariza nawe yasezeraniye ko azohagarika itegeko rya leta rijanye no guhagarika urudandazwa rw'impuzu zitari nshasha ritegekanije gushigwa mu ngiro mu myaka ibiri igikorwa kiriko kirakogwa mu ntara zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi cyo gukura bigisha ku mashuri basanzwe bakoreramo imirimo yabo babajana kuyandi abatari bake ntibagishima abo mu mashuri y'intango yo mu ntara ya Murambya baganire n'ijwi rya Amerika agahinda ni kose kuko imiryango ibwirizwa gutunganya gushasha kugira ngo bishoboke ivyo vy'ukora ku kazi kabo twashatse kumenya rero ica baserukira abanyagihugu n'abahinga mu vyindero bavyumvira ko bose bahuriza hamwe uko kwimugwa ni gukogwe abigisha vyega babanje kumvirizwa kugira ngo ntihagire uburenganywa umunyamakuru wacu Diane Ndonse atubwire vyinshi kuri ino nkuru
bamwe mu bigisha bo mu mashuri ya leta bo muri komine Murambya Bayaze n'ijwi rya Amerika bafise agashavu kuko batahawe akanya ko kumvirizwa mu gikorwa kiriko kirakogwa cyo kurungikwa ku mashure ari kure y'imihana yabo. Girimana Claudette numwe avuga ko agendana ubumuga bw'ukuguru ariko yanse kumvirizwa n'abariko barakorera icyo gikorwa mu ntara yabo.
Ndabiruka ukuguru kwanje ingene komeretse ngoya ngo nibo babizi ngo bazobimenya nti. Reka ndakuzane mu kurabe ngo tushate kwandika mu bayinabuta.
Uvugane nk'ubumuga ugendana
nubumuga ngendana buriya misitumba nduga mwo iyo nduze cyane guca kwanka bikanga ko ngenda ubundi haje abukana agenda ndinakererwa ariko mugakorera goma banjana iyo ntaze naho bizohava vyanka ko ngenda nako kazinda gahe kandi nabona ndabishoboye
none mwashikije izongorana
nta marakone niko batubari niko atayungururije
bamwe mu bashinga mateka basaba ko abo bigisha bohabwa akaryo ko kumvirizwa kuri izongorane zabo Pierre Celestin Ndikumana atwara umugwi w'abashinga amateka kubigenga amizero y'abarundi.
Icyo rero cyari gikenewe cyane kuko burya nta gikorwa gishobora gukogwa mu buryo bwiza ngirango ni ivyo mwinjuru gusa. Rero nicyo gituma biba bikenewe yuko habaho ako kantu ko kw'abantu bavuga ivyabagoye ugasanga kumbure nk'uwo bihenze bakamurungika kumbura afise ingwara runaka uyo yoshobora kuronka kanya ko kwisigura ati yamara jewe sinduga imisozi nk'akarorero merewe gucya kumbura afise ivyemezo n'impapuro zo kwa muganga hobaho kumviriza abantu ko biri kose ntibovuga bati iyo tukurungitse turabarungitse nta bintu bitagira rukuru urabona mu bintu byose ugiye mu masenare ugiye aho wandika makete muri binabiriya iyo bakwishyura heze ugasubira mu kavuti ya marangaha byagenze kunuko nuko hari ikintu mutamenye hari yindi parametre cyangwa yindi done usanga ibikenewe ku muntu ashobora kumenyesha
cyongeye umuhinga mu bijanye n'indero Joseph Ndayisaba asanzwe yarigeze kuba umushikiranganji w'indero avuga ko umwigisha mu gihe akorera kure yahaba bishobora kugira ingaruka no kumwimbu
ubu urasanga abarimu barongika kwigisha ku birometero 12 13 15 tukanga tubahitana ku ibarabara y'isutuze arakubwira ngo ca kwigisha ku ishuri y'inaka ugasanga ni birometero 12 ingahe ibyo rero ingaruka yacyo nayo nimbi cyane gukura abana nko mu byo by'imvura birashobora gushika yuko iminsi bataje kwigisha iba myinshi canke umwanya bataba bacegwa kubera imvura kubera bataronse umuntu abunguruza canke kubera abagize izindi ngorane urumva uharuye ivyo vyose iminsi abarimu bataheza ngo bakore canke amasaha bataheza ngo bakore kubera gucegwa usanga ari vyinshi cane biteranije
kukaba nkako abigisha bavuga ko amafaranga bahembwa adashobora kuvamwo ayo kwiyunguruza ko kuko ari make Kantunge ko Christine umwe mubigisha bo mu ntara ya Muramvya avuga ko byongeye rimwe na rimwe batanaronka uburaro ku mashure yo mu mitumba
hari ibibanza tudashobora kuronka hantu tuba nkantu bakujanye nabaho bakakubwira bati kugira uduga ha ho kituguherekeze kugira ngo habe numva umenga ni ngorane gutwara utwana ni kibazo ugenze nk'amasaha 2 3 n'amaguru ukenera kujya ntamwe mbukuva mwuboneka
nta buryo bwo kwiyunguruza buhari
umushahara duhembwa n'ukuri muravye n'ubuzima bw'ubu utubayemo nta tike umwigisha yashobora kuronka giye kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu ari hareho tu
umuhinga mu bijanye n'indero akaba n'umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta utwigoro ikora two kubaka amashure yokongera ko utwo kubaka uburaro bwa ubigisha
abantu benshi bari baterereye icyumviro cuko ahantu hose bubaka amashuri bubaka n'uburaro bw'abigisha uburaro bw'abigisha ni kuvuga harara ahantu hashobora gutuma ahaguma akaronga ivyo afungura akaronga nge n'abaho kenshi na kenshi rero iyo amashuri yubatswe hubaka amashuri gusa bubaka ku birasi gusa yaba bo kwiyumviriye kubaka uburaro bw'abigisha abo bigisha baja kure bakabona ikirere n'iciza ashaka gutaha mugabo bakize bati ejo turashaka kugira ingorane dufite akazi kenshi bakashobora kurara aho naho nyene birashobora gutuma ngira ngo amasaha canke iminsi batakaza yo bamike ico naco nyene ngira ngo leta yoraba ingene igishira mu ngiro ahantu hose hubatswe ishuri canke hari ishuri hakubakwa n'uburaro bw'abigisha
uyu muhinga mu bijanye n'indero Joseph Ndayisaba yigeze kuba umushikiranganji w'indero abona ko kandi ugukemura ingorane zijanye no kunguruza abigisha gukwiye kujana n'umugambi wo kugabanya umurindi w'irondoka ni mu gihe avuga ko abana ibihumbi 400 aribo basaba gutangura ishure uko umwaka utashe abo nabo bagakenera hafi ibirasi ibihumbi 8 Ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
urakoze Diane Ndonse bamwe mu barundi bari bahungiye mu gihugu cha Tanzania muri kino gihe bari ko barahunguka baciye muri commune Gisuru intara ya Ruyigi bavuga ko bashike mu bukene bitewe n'uko atamfashanyo bari ko bararanswa kugira ngo basubire mu buzima bwabo bwa misi yose abajeje intwaro barashikirije ico kibazo ariko ngo ico gikorwa bisaba ko bagikorana n'amashiramwe mpuzamakungu asanzwe akora muri ico gisata c'impunzi Raisa Liliane Inamahoro n'umunyamakuru wacu mu ntara ya Ruyigi
Mumbai huko nyane uvuye kikongwe haruma gaceri nk'idikombe
uyu mukenyezi mwumva Nsekaruriho Jean Maria wo ku mutumba Rukobe karaciye ukweza atahutse ava mu ikambi ya Mutenderi iri mu gihugu cha Tanzania avuga ko mu mvunya mukuru zatumye ahunguka imima y'imyaka 2 ari mu buhungiro ari ukene n'inzara vyari bibugarije
urumva mu nkambi ntaho waronka wikubita uguze kurondera n'agahera inzara nayo ni yayindi indi abari bazigabanike urumva nahereye nyarugusa hamara cabaranyandikira kuri gahuza miryango ntandaza mutendere zo nkambi zose navuye atari safuriya ndaharose atanu mukeka ndaharose atanu burengeti ndaharose nararavye ngira nenga handi sindiko ndajukuma reka nitahire mu Burundi sindo burumpa karengeti ndatuma abaje ngize mumbwirire umwana ari hiyo andungikire kweri amahera y'uguta arandungikire 5000 ntandahunguka hanyuma rero naratomba ibwo nyene nashitse banyakira sindi yashya makashuka wundi acamakano kapande akagahuza
uyu mukenyezi nahashimishwa n'ingene yakiriwe mu kibano amenyesha ko ingorane zo zitabuze ahani mu gihe weco kimwe n'indi miryango bazananye bavuga ko batagira icepfo n'icaruguru
nyene wabize umuntu amaze gutuburugo ibintu byononekaye byabaye byinshi byombo twifitiye ubunye tuko twarondera ubushasha nyene
inzu yanze ndasanze yarasambuke urupande rwa mabati yarapfuye ko n'urukuta rw'inyuma rurabomoka mugabo nsicenda sicensira kudusaganya n'ubu nihomba nkagoma ho nyene mpemerere tuko nza gukingero uruzi turi kenye tukaryama
amakuru ava mu bajejwe intwaro muri komine Gisuru amenyesha ko kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika mu kwa gatandatu hari hamaze guhunguka imiryango amajana 893 ku miryango 2200 yari yahunze abo bajejwe intwaro babandanya amenyesha ko ataburyo komine yategekanije bo kwakira aba bariko barahunguka ikindi nuko n'imfashanyo yari yatanzwe n'igisata kijejwe guhungura cyo mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati igizwe n'umuceri itakwiye abari bayikeneye bose inkurikizi nuko aba bahungutse bariko bitura ababanyi babo kugira barabe ico bo barabafasha
urabizi guhabwa mu minwega nubwiza ngo bingane n'ibyo wirimiye urahabwa mugabo ntibashobora kuguma bamaba guhundo munsi cyo kunyene
ubu ndiyumvamo nabi nyene naje mpaye ndabaremera niyo ko bazabarampindya bakongera bakantiza nakasuka bakantiza nakateba kukuvuma bakantiza nakasafura yo guteka nawumva nta yenda baremera kuri abona irimarira geze none ligeze barodukunda nawe biyange
uzingaze ubu ntidushemeye ubushobana kare umuzigo kuri
uyu mubanyi waba bahungutse wo kumutumba nyarumanga avuga ko atari cyoroshye kubafasha narijya nabo nyene basanzwe bugarijwe n'ubukene
kuko batagiye mu ibarabara bazoce basubiriye baje bava kuko nta kintu na kimwe bafise nta kintu bahungukanye ubu nyine bari ngaho nyine bimeze uko bariko bahunguka muci igihe bazobona ntawo kwicwa n'inzara hariho umuntu afise utuntu bazohava baje mu bantu bibe
aba baheruka guhunguka bagasaba bagira neza kubagarukira
tukasaba mukaduha nk'udufashanya twifungwa twaturarira ko mwaka kare turindetse wacu twa turimo turasiza kugira abana ntibadutere ingorane twahunguye
agusaba ondoza ugasuka nako gasafuriya n'utwe two kutwameza biri
ngenzi rabona Aloyiz mustanteri wa komine Gisuru amagarira basangwa kuguma bafashanya n'abariko bahunguka amenyesha ko muri iki gihe babandanya badodora kubagira neza agasaba abo bahungutse gukura amaboko mu mpuzu
umuntu ahungutse uce dukora turamwakira ku komine tukamwandika hanyuma uce tubimenyesha amashira hamwe nk'aya zasere na za UEM asanzwe bijejwe ko hari abantu twanasaba barahungutse uce tubane rusaba muri leta babane gusaba fashanyo y'abo bantu icacandi yifungurwa yihuta mugana wo nyene hariho ibitegwa bidasaba umutaye munini basho ko bararimi myonga bagatera imboga ibijumbu n'ibindi byose byihuta kwera kugira ngo nkubu muri tariyo kwa masebura kugira ngo ibiharage ntamwe muni bimara biteze bagacaba bakabara kora hanyuma rero yafashanyo igitevye bazoro nko babana bafungura
tumenyeshe ko komine Gisuru isanzwe iri ku rubibe rwa Tanzania hagufi ya district Kibondo ahari makambi ya Nduta na Mutenderi ahahungiye abarundi benshi kuva mu mwaka w'2015 haruhande y'abanyaruyigi iyi komine irongera igacamwo abahungutse baja no mu ntara zitandukanye nka Makamba Cibitoke na Karusi muri komine Gisuru Kaisa Liliane Inamahoro ijwi rya Amerika
urakoze Kaisa Liliane Inamahoro tukivuga rero ivy'impunzi z'abarundi imfungurwa zigenewe impunzi z'abarundi mikambi ya Nduta muri Tanzania zasubiye kugabanuka cane impunzi zivuga ko bubaye ubugira kane izo mfungurwa zigabanurwa mu kiringo c'amezi atandatu gusa mu gihe kuri ino nshuro bibaye mukuru w'igihugu c'u Burundi Pierre Nkurunziza aheruka kugendera igihugu ca Tanzania gasaba impunzi z'abarundi zahungiye gutahuka izo mpunzi zikeka ko ari uburyo bwo gushaka kuzomora ngo zitahuke Pierre Claver niyo nkuru niwiyaciye ijyanye n'ino nkuru
Impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Nduta amadere n'amaganya ni yose kuko imfungurwa bahora bahabwa zirasubiye kugabanuka hafi ku bice 40%. Uko kugabanuka ni ku mfungurwa zose uhereye ku ifu y'ibigori gushika ku munyu nk'uko uyu yabitwiganiye.
Ifu y'ibigori umuntu azofungura amagarama angana n'amajana 228 ku munsi. Ukuvuga bakuye ko amagarama 38. Ubishaza nabwo umuntu azoba yandikiwe gufungura ku munsi amagarama 188 bakuye ko amagarama 36. umuntu azokoroga ubuyi bungana n'amagaramo 25 ukuvuga bakuye ko igice amavuta umuntu yari yandikiwe kurunga ku munsi yangana n'amagarama 20 mu kwezi guheze ariko mu kwezi kuza n'amagarama 18 umuntu azorunga ifungurwa turaje rero ifungurwa umuntu azoronka mu kwezi kuza zose hamwe mu minsi 28 ifu y'ibigori izoba itima ibiro 6 n'amagarama 388 ubushaza bupima ibiro 2 n'amagarama 352 ifu y'umusururu ingana n'amagarama 700 amavuta angana 392 byose hamwe bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama 940
izo mpunzi zivuga ko ziraje ingene zagaburirwa mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2016 hamwe n'ubu ibifungurwa byagabanijwe inshuro 4
izo mfungurwa rero tugiye kugerageza tukaraba nizo twahora dufungura umwaka w'ibihumbi 2016 duca dusanga zaragabanutse cyane ku rugero ruteye ubwoba byose hamwe byapima mu minsi 28 ibiro 16 n'amagarama 100 ariko uku kwezi naho bizoba bipima ibiro 9 n'amagarama 940 dusanga ifungurwa zose hamwe zagabanutse ku biro 6 n'amagarama 160
mu gisata kirabivyerekeye impunzi HCR hamwe na PAM bavuga ko igituma imfungurwa ziguma zigabanuka ari uko impunzi zibandanye ziba nyinshi ku isi ikene nuko ngo uburyo basabye bw'imfashanyo mu mashami mpuzamakungu butaraboneka mu gihe ivyo bibaye inyuma y'indwi imwe gusa umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza agenda igihugu bahungiyemwo ca Tanzania akanabasaba gutahuka izo mpunzi zikeka ko kugabanuka kw'ibifungurwa ari uburyo bwo kubomora ngo batahuke
uko turaraba nyine turabona yuko bashaka abantu bagoba iyo mpore biyandikishe gutaha ku byinshi kuko turabona inzara kumara abantu kandi twese twagize ubwoba aho turi ngiye kugira bihutiye mushaka afungura rimwe mu minsi 2 cyangwa rimwe ku munsi nawe nyine ajya arafungura minsi yose n'iyo shikaze kandi baragaduhebuke ko bishobora nabundi kugabanuka mu yindi mikotero y'ifungurwa bizokurikira yaca haba nyine ngo yazitutse ku gufungura nayo n'abakizi baragwara akaca haba ubusuma kuko bica biba ngombwa ko abantu bakubitira mu kijiji gusuma barabe ko hari icyo bafungura haca haba gusohoka inkanda ka amategeko abantu bakaca bafungura ariko barafatirwa hanze y'inkanda ari benshi kuko ntarushya butanga bwo kuza guca ingero ingaruka duca tuba nyinshi cyane kwa muganga nyine abagwayi ni benshi
n'uyu ni kwabibona akavuga ko n'abatazohunguka bazohava bahitamwo guhungira mu bindi bihugu bagasaba ko amakungu yogarukiriza mpunzi maze ziyashobora kubaho
ibyo ntawo bideha kuko uraje ubu ingene haguma hagabanurwa ifungurwa uko ukwezi guheze canke amezi 2 nibaza ko ariyo muri iyo ntumbero bavuga ati ko baje kuyandikisha bose bahunguke reka tugabanye ifungurwa mpaka bonyine biyomore nimba basubira mu gihugu nimba bagenda mu bindi bihugu bitandukanye mugabo bave ngahe Tanzania mugabo ku byo tubona ni uko bamwe tuzohava duca tukomoka tugasubira bamwe mu gihugu c'amavukiro nyine tugapfira iwacu abandi nabo tukaraba ibihugu bibanyi tugendamo icyo dusaba nuko amashyirahamwe afasha impunzi hame reka n'ayandi nuko yofatana nka kama kino kibazo gikomeye cy'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania ubwa mbere ho ifungurwa zari zisanzwe ziri na nke mugabo ugiye kuraba ubu naho ziragabanuwe ku rugero
ikambi y'impunzi ya Nduta irimo abarundi barenga gato 126 ni mu gihe impunzi zose z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania ziharugwa mu 244 Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika
Indi nkuru ivugwa mu gisata cyo cy'impunzi nuko zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu ikambi yo mu Rusendiri mu ntara ya Kivu ya Majepfo zisaba ishami rya UNIGITA y'impunzi RCR kwagura utuzu twabo. Izo mpunzi zemeza ko amazu babamwo ari mato cyane, ni mu gihe abana b'abahungu n'abakobwa ubu bajyamikwa hamwe. Umunyamakuru wacu Vedaste Ngabo yaragendeye tumwe muri utwo tuzu maze adutegura ino nkuru.
Iyo ugeze mu mavirage mu nkambi yo mu Rusenda usanga amazu yaho yubakishijwe amashitingi kandi akaba ari nayo asakajwe. Iyo uganire na zimwe mu mpunzi z'abarundi zituye muri aya mazu zivuga yuko amazu zubakiwe n'ishyirahamwe ryita impunzi HCR ari mato cyane ugereranyije n'abantu baba bagenewe kuba muri izi nzu. Ziba zifite uburebure bwa metero 2.8 n'ubugari bwa metero 3.8. Ikindi kandi aya mazu ntagira ibikoni, bityo bigatuma izi mpunzi zitekera hanze. Nzabona impasavere aratubwira uburyo babaye muri aya mazu bahamya ko ari mato.
Tukuvuga twebwe inzu baduhaye twarashinze mu duti hagati, turashiraho utuntu tw'uturido uduhema ndetse hagati udutwomba tukagira uruhande rumwe, abana bakatwigizayo bakaryama, ha mutundi two kurya natwe dupokera tukajya mu cyumba tukararana na twebwe ababyeyi b'abana. Nuko tubayeho, nukuvuga dufise imibereho mibi cyane kubw'inzu. Abana nka bato bato bafite nk'imyaka 5 baryamana tujyamana mu cyumba, abafite nk'imyaka 7 umuna ani cyangwa 10 kugera ku 12 bakajyamana uruhande rumwe, abakobwa n'abahungu ko bakiri ufazina. Nyimba se wibavyutse aca hejuru y'umwana w'umukobwa aja hanze ajyamye. Nyimba bagiye mu nzu na mukiwe, mu nzu na nyina wiwe, nuko nyene dusaba ko n'ukuri aseri yadutabaye ikadushikana ngaha yo dusahidira mu kudusanurira amazu abatishoboye canke abashoboye nabo kubumba bakabahereza ibisakazo.
Ubusanzwe HCR ivuga yuko inzu imwe igenerwa abantu batatu, abafite umuryango w'abana benshi bari hejuru y'imyaka 12 y'amavuko bakubakirwa inzu ya kabiri, ariko hari aho usanga batarubakiwe amazu tewe n'umubare mwinshi w'impunzi zagiye ziyongera, bityo bigatuma hari abagenda basembereza abana mu yandi mazu.
Inzu nino ya cyane kuko giye winzu ufite ni bashimwe kuko ndi kumwe na madame. Ibyombo nibyo byinshi paraporo n'abana barara, ariko narabasaba indaro ko giye ndi muri bloc 1 muri village 14 nabo bakaba bari muri village 14 bloc 4. Nukuvuga duhana ama dimension, nukuvuga kiretse habaye ingorane abagenzi bawe nibaza kumbwira abana bagwaye nkabasha kubajyana kwa muganga cyangwa giyewe nkabasha kuyishikira cyangwa kaza kumbya yo twe tumva tumeze nabi nkabasha kubajyana kwa muganga.
Umwe mu ba injeniyeri bagiye bahabwa ibiraka byo kubaka mu nkambi yo mu Rusenda utashatse ko tuvuga amazina ye ashimangira ibivugwa n'izi mpunzi, avuga yuko amazu zibamo ari mato kandi nyinshi zihurira ku misarani imwe.
Bisanze ko biteguye inzu z'amahema arizo bita abri diligence ziba zifise imetero 2.8 muri largeur na metero 3.8 muri longueur. Hama hasi yuko yabitekanije zabamwo batatu mbwazi usanga zibamwo barenga, hari zo usanga zibamwo batatu nyene mbwa nk'umuntu aba yaravyaye abana b'intahekana kuri adashobora kuja kuba mu nzu y'iwabo, wasanga ababana n'abavyeyi bakabamwo barenga batatu, akaba n'abandi baba mu nzu barenga batatu kubera atanzu yindi bafise babamo. Ibyo genda basangira hariho ama place publique aho badushira amatoilette n'amadusha, aho bose bagenda barahasangira kuko n'amadushe nta bose noze dusha atari yo ubakiye muri parcelle wawe. Amadushe bubaka usanga abasangiye abantu 8, cyo kimeni toilette ukeshi bayiha abantu 8 kese yarabacagutse barashobora kuba ari 2 cyangwa 3 bagasangira imwe kubera bacagutse.
Nubwo izi mpunzi z'abarundi zivuga yuko ziba mu mazu atari manini, hari zitangiye kwiyubakira amazu y'amadafari. Aha twavuga Manirakiza Beatrice wo muri village ya 36 wahisemo kubaka inzu nini kubera yuko yaburaga aho yakirira abashyitsi bamugana.
Jewe narubatse ntoya amatafari icyumba cy'inzu y'amatafari, inyuma ndongera ku yindi nyene isaro y'abashyitsi.
Impamvu cyane yatumye uzubaka ni iyi?
Mambo cyane nuko ndi mu chef de village kandi ngendegwa n'abantu benshi. Ijyanzu ni ntoya cyane se ntiboyishikiramo niboyo abantu nibo kwirwa kuberanwa ntara abantu benshi.
Muri inkambi yo mu Rusenda irimo impunzi z'abarundi 30,000 harizo usanga zigicumbitse mu bihangare bitewe nuko zitarubakirwa amazu yo guturamo. Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda wo mu ntara kiva amajyepfo.
Nuko rero Vedaste Ngabo nino kuri we duce dusozera ino nkuru mushobora gusura kumviriza kuri we zitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom ikiganiro iwanyu mu ntara mugikurikirana na misi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu nkano mango ari nkamwe mwamufite ico dusha mushaka ko tubashikira ko mushobora kutwandikira kuri radio yacu @gmail.com mukatubwira ivyifuzo vyanyu mukadusangiza amakuru avugwa mu makambi canke naho amakuru avugwa aho iwanyu mu ntara mubaye makoze rero ncuti bakunze mariko muratwumviriza imbere yuko duhana gahindukira yamara turatumire mu biganiro vyacu bikurikira byo masaha ari imbere harimo nk'ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha 12 tuzaza kwashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaha 1 n'igice naho namakuru arambuye aza kuvuga ku isi na cyane cyane muri Afrika bakoze Innocent Kimenyi na ingenieur Justin bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane na Hazwe twari kumwe kuri micro tuzosubire ejo nkaho twatanguriye mugire indwi nziza mukanye ibiganiro vyacu birabandanya.